Ibwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe mbasuza kandi mbayikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
Fidel Yongabo nanje ndabahayikaze mu biganiro byacu.
Ikibazo cyo gusorera amasambu, ikibazo cyo gusorera amasu, ibyo twabibonaga mu bihugu byateye imbere ariko batwacu byatubanganiye.
Uwo ni umuturage w'umunyarwanda uvuga ko abangamiwe n'umusoro ku mazu n'ubutaka.
Aho ngaho bafite ubushobozi bukeya bwo kwishyura imisoro,
itegeko ribategereza yuko begera inama njyanama ya buri karere ubutaka bubarizwamo.
Naho uwo ni Ernest Karasira, komiseri wungirije ushinzwe imisoro mu kigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda.
Abasinga mateka batatu muri Amerika bafashe icyemezo gifite intumbero yo kuraba kugenda amahoro yogaruka mu Burundi.
Abategetsi b'ibihugu bigizwe hanini n'abayisilamu bateraniye mu gihugu cya Turukiya bamaganye icyemezo cya Perezida Trump cyo kwimurira umurwa mukuru wa Isiraheli mu mujyi wa Yerusalemu.
Ishyirahamwe rihananira agateka ka muntu Amnesty International rimenyesha ko ibihugu by'i Buraya biriko bifata ingingo zigenewe gutuma impunzi n'abimukira bataja bo kiba hari Mediterane bavuye muri Libya.
Izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugezweho na mugenzi wanjye Fidel Nyonga.
Urakoze Edi, duhere ku nkuru yerekeye Burundi. Aho abashinga amateka batatu muri Amerika bafashe icyemezo gifite intumbero yo kuraba kugenda amahoro yogaruka mu gihugu. Abo bashinga amateka ni Elliot Engel, umudemokrate wo muri leta ya New York, ari mu mugwi w'inama nshinga amateka ujejwe imigenderanire, umushinga amateka Randy Holtgren wo mu ntara muri leta ya Illinois ari mu bayoboye umugwi ujeje agateka ka muntu, n'umushinga amateka Karen Bass ari mu mugwi ujeje imigenderanire ku bijanye n'akarere ka Afrika. Bashikirije icyemezo gisaba abatavuga rumwe na leta mu Burundi kuvavanura n'inzira yo gukoresha inguvu n'ubwicanyi. Basaba kandi leta y'u Burundi kubahiza ibiringo by'umukuru w'igihugu biri mu ibwirizwa nshingiro no gusubira mu biganiro bigenewe kurondera amahoro mu ntara. Umushinga amateka Engel asaba urwego gushyira hamwe ONU rujeje kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi n'umuryango w'ibihugu bya Afrika gufata ingingo zikomeye kurushiriza zigenewe kuremera izo mpande zombi kugira zitorere inyishu uruhagarara ruri mu Burundi. Asaba ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubandanya kuremera izo mpande zibiri kugira uruhagarara n'ubwicanyi bihagarare mu Burundi. Umushinga amateka Holtgren avuga ko bemera ko gukorana na Leta y'u Burundi bishobora guhagarika ubundi bwicanyi mu gihugu. Umushinga amateka Bass we amenyesha ko abarundi bakeneye amahoro, avuga ko ubwicanyi bufatiye ku mpamvu za politiki atawo bisabira ko. Atangaza ko inama nshinga amateka ya Amerika ikwiriye kwifatanya n'umuryango w'ibihugu bya Afrika n'ishyirahamwe ONU mu kwiyamiriza ubwicanyi nk'ubwo bufatiye ku mpamvu za politiki. Icyemezo cy'abo bashinga amateka gisaba Leta y'u Burundi kwaka ibigwanisha imigwi vyitwaje gutohoza ityozwa ry'agateka ka muntu no kuja mu biganiro bihagarikiwe n'umuryango w'ibihugu vya muri Afrika mu buseruko. Abashinga amateka basaba umuryango w'ibihugu vyo muri Afrika mu buseruko n'ugwego rwa ONU rujeje kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi gufatira ibihano abakora ubwicanyi. Basaba kandi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika gufatira ibihano imigwi yitwaje ibigwanisho igeramira amahoro mu Burundi. Basaba kandi ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ikigo kijejwe iterambere mu makungu USAID gushiraho uburyo bujejwe kugabanya uruhagarara n'ubwicanyi mu gushimikira ku mfashanyo ya Amerika igenewe gufasha amashyirahamwe asurukira inyungu z'abanyagihugu, itangazamakuru ryigenga no guha ibifungurwa n'izindi mfashanyo abanyagihugu bazikeneye. Tuve ku nkuru yerekeye Burundi dukubitire mu karere k'Abarabu. Abategetsi b'ibihugu bigizwe ahanini n'abayisilamu byakoraniye uno munsi mu gisagara cya Istanbul muri Turukiya, yamirije ingingo ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yukwemerera ko igisagara cya Yerusalemu ari umurwa mukuru wa Israel. Kuri iyo ngingo iciye kubiri n'amategeko mpuzamakungu, iyo nama ibaye mu gihe hari uruhagarara mu bihugu byo mu karere ko mu buseruko bwo hagati, hamwe n'ibinebaguro bibandanya kwiyongera ku ngingo ya Perezida Trump ku vyerekeye igisagara cya Yerusalemu. inama iri kibera mu gisagara cha Istanbul yateguwe n'ishyirahamwe ry'ibihugu 57 by'abayislam. Turikiya niyo iyoboye iryo shyirahamwe muri iki gihe. Iyo nama yihutirwa yatumwe ko na perezida wa Turikiya Tayyip Erdogan. Perezida Erdogan yamenyesheje ko yatumiye ibihugu 57 by'abayislam biha agaciro amategeko mpuzamakungu kandi bibona ko igisagara cha Yeruzalemu cigaruriwe na Israel ari umugwa mukuru w'abanyapalestina. Perezida w'ubutegetsi bw'abanyapalestina Mahmoud Abbas yatangaje no musiku wa gatatu ku ingingo ya Perezida Trump yemera ko igisagara cha Yeruzalemu ari umugwa mukuru wa Israel ari cyaha. Yamenyesheje ko abanyapalestina batazokwemera uruhara rwa Amerika mu mugambi w'amahoro kuva muri iki gihe. Yavuze ko Amerika ihengamiye ku ruhande rwa Israel. Mubandanya kumviriza amakuru ya hirya no hino twabateguriye. Ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu Amnesty International rimenyesha ko ibihugu by'i Buraya biriko bifata ingingo zigenewe gutuma impunzi z'abimukira batajabuka iba hari Mediterane bavuye muri Libya. Ivyo bizotuma izo mpunzi nabo bimukira bageramigwa muri ico gihugu. Mu cegeranyo casohotse ejo kuwa kabiri, ishyirahamwe Amnesty International ryamenyesheje ko amareta y'ibihugu by'i Buraya bifisemo uruhara. Iryo shyirahamwe rivuga ko amareta y'i Buraya afasha Libya kugwanya abantu baza muri ico gihugu mu buryo budaciye mu mategeko, amenyereza abajejwe gukingira imbibe z'igihugu kandi yagiranye amasezerano n'abategetsi bo muri ico gihugu mu ntumbero yo kugwanya ubucuruzi bw'abantu. Impunzi n'abimukira b'Abanyafurika 100,000 bafatiwe mu gihugu cya Libya bakaba bageramigwa n'abategetsi b'icyo gihugu hamwe n'imigwi yitwaje ibigwanisho n'abagurisha abantu kenshi bakorera hamwe ku nyungu z'amafaranga. Ishyirahamwe Amnesty International itangaza ko benshi muri izo mpunzi nabo bimukira bafungiwe mu bibanza birimo abantu b'umurengera aho bafatwa bunyamaswa. Kubera ibitegire binini cyane by'impunzi n'abimukira binjiye mu myaka ya vuba ku butaka bw'ibihugu by'i Buraya, amareta y'ivyo bihugu yishyuye mu kugara imbibe n'izindi ngingo zo gutuma abo bantu batabandanya baza muri ivyo bihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje no musiku wa gatatu ko zibabajwe no gutana mu mitwe kwabereye mu gihugu cya Ethiopia. Abategetsi bo muri icyo gihugu bavuga ko kwahitanye abantu 18. Kubwicanyi buvugwa ko bwabereye mu gisagara cha Shelenko mu buseruko bw'igihugu hafi y'urubibe hagati y'intara z'abasomali n'intara z'abaoromo. Ako karere kabamwo ubwoko bubiri bukomeye cyane muri Ethiopia. Hamaze iminsi haba ugutana mu mitwe ku rubibe hagati y'intara z'ubwo bwoko bubiri. Impamvu z'ubwicanyi buherutse kuba ntizitomoye yamara birateye amakenga ku ndyane z'amoko zitera ziyongera muri Ethiopia. Inteko zijeje umutekano zivuga ko zisha abantu 15 ku munsi w'Imana inyuma y'uko abantu bari mu myerekano bagirije igipolisi ko cishe umuntu umwe. Ivyo bitangazwa n'umuvugizi w'intara ya Oromia Adisu Arega. Abanyeshuri babiri bavuga ko bishwe ku munsi w'Imana mu gutana mitwe gutandukanye kwabereye ku ishure kaminuza ya Olega mu ntara ya Oromia. Undi muntu avuga ko yishwe ku ishure kaminuza ya Odigra mu buraruko bw'igihugu.
Imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikaze makuru yacu avugwa mu karere k'ibiyaga bigari mu gihe hasigaye iminsi barirwa ku ntoki ngo abaturage bose bafite ubutaka bugomba gusorerwa babe barangije kwishyura umusoro wa leta. Ikigo cy'igihugu gishinzwe kwishyuza imisoro n'amahoro kirasaba abaturage bavuga ko badafite ubushobozi kwegera inama njyanama z'aho batuye bakazigezaho ibibazo byabo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Sumutaka wayikorera mu Rwanda adufitiye inkuru irambuye kuri iki kibazo.
Ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro kigaragaza ko kibarura ubutaka burenga miliyoni 1,100,000 bugomba gutangirwa amahoro. Ubu butaka busanga mu mijyi ndetse no mu cyaro. Mu mpera za buri mwaka usanga abaturage benshi bacitse ururondogoro bibaza aho bagomba gukura imisoro yo kwishyura amasambu yabo batuyemo cyangwa amazu babamo. Abandi bamwe bavuganye n'Ijwi rya Amerika.
Hari ibintu byera bibangamira nkatwe rubanda rugufi nk'ikibazo cyo gusorera amasambu, ikibazo cyo gusorera amazu. Ibyo twabibonaga mu bihugu ateye imbere ariko nkatwe iwacu byaratubangamiye. Nubwo leta yo ibona ari bwo buryo ariko twebwe abaturage byaratubangamiye.
Kuko urareba abo ugasanga umuturage ntaho yikora, afite ako kantu niko karimo inzu, ntihari guhinga utuboga, ntihari kugira ite, none hazamo ya misoro ugasanga bibaye ibindi bindi ni nayo impamvu usanga abantu benshi niyo misoro batagira batayitanga agategereza ati nzabo bazazi bahatware
hari ikibazo cy'imisoro y'ubutaka ntabwo twankosora ariko hari abatabishoboye pe tukivuza yuko hazongera gakora ubushishozi noneho abatabishoboye bakoroherezwa
komiseri wungirije ushinzwe imisoro yeguriwe inzego z'ibanze Neste Karasira yabwira Ijwi rya Amerika ko kugeza ubu mu kigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro bateganya kwinjiza amafaranga agera kuri miliyari 10 ziturutse ku misoro y'ubutaka aya akazaba yatanzwe mbere y'itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 uyu muyobozi ariko avuga ko kugeza ubu abangana n'ibihumbi 500 aribo bamaze kwishyura imisoro kandi ko hari icyizere cy'uko abasigaye bazaba barangije kwishyura mu mpera z'umwaka Komiseri Karasira asaba abaturage bafite ibibazo cyane cyane abagaragaje ubukene ko bakwegera inama njyanama zabo zikabarangiriza ibibazo
aho ngaho bafite ubushobozi bukeya bwo kwishyura imisoro
itegeko ribategereza yuko begera inama njyanama ya buri karere usabwa babarizwamo
hanyuma bakabandikira bakaberekana ko bafite ikibazo inama njyanama ikabisuzuma hanyuma ikaba yabasonera birakorwa cyane nta kibazo iyo umuturage afite ikibazo kijyanye n'imisoro y'inzego z'ibanze inama njyanama niyo urwego rw'akarere icyo kibazo cyangwa se ibibazo afite bibarirwamo nibo bafata icyemezo na Rwanda Revenue
uwo itazabyemerera ko muzi ko wenda wasaba wese atari ko azemererwa kandi
tuzamwishyura kuko n'amajyana niduha amabwiriza yo kutugenderaho niba asabye ko atazishyura bakamuhakanira twakora iki twamwishyura
kuva imisoro y'inzego z'ibanze yakwegurira ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro abaturage benshi bagiye bagaragaza ko iki kibazo kitaboroheye iyo babuze ubushobozi bwo kwishyura harababwirwa ko bajya kubisobanurira Rwanda Revenue Authority abandi bakabwirwa ko bajyana ibibazo byabo ku turere batuyemo ibintu abaturage bemeza ko bibasaba gusiragira ariko bikarangira bitabonewe umuti
bambariye umusoro w'ibihumbi 290 ubujurire bugatangwa ariko kabona ntacyo ubuyobozi burimo bukora kandi imisoro niko irimo yiyongera ikibazo cy'imisoro cyane cyane kiraduhangayikishije kuko revenue buri munsi teramo baje kutwishyuza rwose ukagera ukereza amaboko ukavuga uti muzaze mutware ibyanyu kuko njye nta misoro nabona
ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka kirabarura ubutaka bwanditse bugera kuri miliyoni 11 ariko muri ubwo bwanditse harimo ubwabashije kubona ba nyirabwo bugeze kuri miliyoni 8 ubundi bugera kuri miliyoni 3 zisigaye hari izo usanga abantu batari mu gihugu cyangwa harimo amakimbirane hataraboneka uwabwiyandikaho iteka rigenda kwishyura amahoro ku bukode bw'ubutaka risobanura ko ubutaka butishyura ari ubwo usanga bwaragenewe ubuhinzi kandi butarengeje hegitari 2 cyane cyane ubwo butaka usanga buri mu cyaro hari n'abantu bari mu byiciro cy'ubudehe bagaragaza ko nta bushobozi bafite abo nabo barasonerwa ndetse ubutaka buri mu maboko ya leta nabwo ni busoro Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda tunyarukire mu Burundi aho ingengo y'imari ya leta izakoresha umwaka utaha w'2018 yemejwe ku majwi 100% mu nteko ishinga amategeko amafaranga leta izakoresha muri rusange haziyongeraho kane n'ibice 6% ugereranije nayo yakoresheje muri uyu mwaka w'2017 umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse niwe dukesha iyi nkuru
Ubwiyongere bw'amafaranga leta igiye gukoresha mu 2018 bufatanye n'ubwiyongere butekanije ku butunzi ubwihanije n'amafaranga ariko arakora muri uyu mwaka w'2017 Domisiyo yo ku bwayo yabisigura abashinga amateka mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe
ugereranije n'umwaka w'2017 uburyo bushobora kuzokwiyongera ku rugero rw'imiliyaridi 71 n'ibice 3 uburyo bwose buzokwegeranywa ubutunzi bwacu bushobora kwiyongera ku rugero rw'ibice 3
izo miliyari zirenga 1,220,000,000 leta itegekanya gukoresha mu 2018 zigabanganije mu bisata bitandukanye harimo ategekanijwe gukoreshwa ku ndege y'umukuru w'igihugu iyo nayo ikaba yongewe imiliyoni 500,000 mu gihe muri uyu mwaka w'2017 yari yahawe miliyoni zirenga 170,000 iyo ndege ibintu ya leta kuva mu 2016 bamwe bashinga amateka bari mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe babagije ibijyanye n'iyo ndege narijya batarayibona igurutse umushinga amateka Mareka Pamphile
irakoteshejwe cyangwa ikoteshejwe niba ikoteshejwe muri bice ayo mafaranga yowacya ko idakoteshejwe aya mafaranga yo kurekiranze kintu kurepara yobamo ndako kwa president agomba
umushinga njuke gaca leta ntiyavuza aho iyo ndege iri ariko yemeje yuko iriho
ndege iriho kandi nako njigambesha iriho kandi nako ati ndege irakoteshejwe ndege ni koteshe ndege n'umuhinga wacu ndege uyifise iguruka itaguruka twara mahera koreza inspection irigiriere nuko nuvango ni yagurutse oya bizivyo kuyitunga gusa leza inspection tegerezwa kuzikoresha tazikoresheje muntu ngarande class agene bagaba kakubwira ko itazosura no kuguruka hariho ama inspection akogwa par raporo y'amasaha yagurutse hariho inspection zikogwa par raporo y'amasaha ya plusieurs sortes d'inspection donc si kibazo mbege kikugurukira hehe mbege gizene ikibazo nuko indege hari imaze kuhaba iraheza igakonsoma
Mafaranga leta izokoresha mu 2018 hatekanijwe miliyaridi 12 n'igice mu gihe umwaka wa 2017 amafaranga yatekanijwe gukoreshwa harimo yagenewe amatora y'umwaka wa 2020 ayo nayo akaba yarenga imyezi 6 mu gihe hezi imisi 2 hagiye itegeko nshikiranganje rigenga inkiranigenga yo matora kigira cyambi 10 n'amashinga mateka agatongwasa yabaye igituma habanza kuja itegeko kandi havugwa yuko interano iba kugushaka
hamwe musigoro bati ayo mafaranga yo guterera amatora si obligatoire mugabo hamaze kuja itegeko mukanavuga yuko imishahara izokatwa arasuse numva yuko atari kubushake bwo none ko abantu mwabarihishije ikori ku mishahara bitoro byaraduze amazi muri regime zoraduze amatara niko kuko nibindi bifungurwa hirya no hino ku masoko urabona yuko byaduze kandi mishahara nayo yakurikiye bidunge none ko bisanzwe biri prepi ngaha irindi tegeko riza ryo gutoza amafaranga ande hose la loi budgétaire numva yuko menga cyo barije kuremera abantu
Kwico kibazo umushikiranganje kigira cha leta yasubiye gushikiriza ko intererano izotangwa gushaka yabara ko bashyizeho itegeko kugira ngo habe urutonde mu itorokanwa ry'amafaranga y'intererano ayo mafaranga leta izokoresha mu 2018 ku ruhande rumwe azova makuru n'amatagisi ayo nayo azokuyongera gushika kuri 9.6% nkuko tubisoma muri yo nteguro y'itegeko ayandi nayo agategekanywa kuva mu mfashanyo mva makungu kugira izo mfashanyo mu 2017 hari hatekanijwe imiyayide 336 ubu naho mu ntego y'itegeko igenga amafaranga azokoreshwa mu 2018 ayo mafaranga akaba yiyongereye ko gushika ku miyayide 372.2 hihwejwe amafaranga leta yekanya gukoresha muri ntego y'itegeko hakihwezwa kandi netekanya kuronka hashari igihengeri cy'imiyayide 158 domisiyo ndiyo kubwayo bajijwe ukugene abona ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi kabushirangaranje bigega cha leta mu byo yashikirije arashima intambwe u Burundi bushitseko
cyo numva ndifye uko abarundi bariko barifatira le destin y'igihugu cyabo mu minwe yabo birashoboka yuko tugera ahantu sivuze ngo n'uyu mwaka mwaka aho turabona ko byashoboka tugera ahantu tuvuga tuti u Burundi urashobora gufinansa bije yabo mu buryo buvuye muri iki gihugu kuko Burundi ni bukenye
Integuri igenga amafaranga leta izokoresha mu 2018 yakozwe hisunzwe ugutubika wavubi. Mbere n'ibisata bimwe bimwe nkora mutima ku gihugu byagabanijwe amafaranga aha tukavuga nk'icuri n'ubworozi ariko rero naho bimwe bigabanywa hari ibindi byongerejwe aha tukavuga nk'ikira imigambi y'umukuru w'igihugu aho amafaranga igenewe yavuye ku miliyaridi n'2.2 akaja ku miliyaridi 2.2 I Bujumbura Fidelite ishatse ijwi rya Amerika
Tugume mu Burundi guverinoma y'icyo gihugu yatangiye igikorwa cyo gusobanurira abanyagihugu ibintu bigamijwe muri gahunda yayo yo kuvugurura itegeko nshinga Uyu munsi ministri w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni yari mu ntara ya Makamba umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Chris Munezero yarariyo
Makamba ibaye intara ya mbere igendewe n'intumwa ya leta y'u Burundi kugira ngo asigure iminyanyuro shasha zibwizwa nshingiro iyo nama ya madamasaha 2 n'igice ikaba yahuje umushikiranganje w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni n'abajeje intwaro kuva kuri buramatari gushika ku barongoye imitumba abaserukira amashengero n'amashirahamwe akorera mu ntara ya Makamba umushikiranganje Bunyoni yashikirije ingingo nkuru impinyanyuro zihagaze ko
guhera ku cya mbere kijyanye n'ubwigenge mu kwitunganiriza intwaro y'igihugu umuco wa kabiri nujanye n'ibyerekeye agateka kazina muntu ningene ibihugu bishobora guhanahana abafungwa ubugira gatatu nibijanye n'ingendo ya politiki cyangwa intumbero ya politiki ikigira kane nibijanye n'ingene ubutunzi bw'igihugu butunganijwe ikigira gatanu n'ingene Burundi bwo kwinjira koko muri uwo muryango w'akarere k'ubuseruko icyanyuma ni mu bijanye n'ingingo mfata kibanza zongera zikarangiza ino nteguro y'ibwirizwa nshingiro.
Umushikiranganje w'umutekano yongeye arasigura ibikuru bikuru biri muri izo ngingo. Aho yerekanye mu gisata cy'agateka kazina muntu bimwe muri bishasha byongewemo.
Zarahindutse ku buryo atangiye ingo nimwe izoza yemera yuko umwenegihugu w'Umurundi ashobora kuvanwa mu gihugu cy'u Burundi wagende gucibwa urubanza mu kindi gihugu. Ibyo bita extradition. Haba no ku byaha bikomakomeye ibyo ari byo byose. Harimo n'ibyaha byo mu ntambara, harimo n'ibyaha byo guhohotera agateka kazina muntu, ibyo byose birahanwa kandi n'ibihano bikomakomeye ugereranije mbere n'ingene babihana mu bindi bihugu.
Ibishasha saho honyene no mubira bibigambwe n'abanyepolitike naho nyene impinyanyuro zari yumviriwe.
Inacho gituma muri impinyanyuro aba independant abateri politike barabujijwe guforma ama coalition. Hanyuma kandi kugira ngo umuntu abe yo kwemeza ko yabaye mu independant nuko yoba amaze niburi buri imyaka ibiri atamugambo wa politike yegamiyemo.
Umushikiranganje Alain Guillaume Bunyoni yongera arahamagarira abitavyo nama gufasha mu gikorwa cyo gusigurira Abarundi neze guhinyanyura ibwizwa nshingiro ku ntego ya leta y'u Burundi, nuko Abarundi batote ba gutorizo impinyanyuro z'ibwirizwa nshingiro kugira ngo nibihave bifatana n'ikiringo cyo gutegura amatora ategekanijwe mu mwaka wa 2020. Imakamba Christine Munezero ku bw'icyo cy'u Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Isiganwa ry'amagare mu muryango wa Afrika y'Iburasirazuba ryiswe Pedal for Peace ribera mu Burundi rigeze ku munsi waryo wa gatatu. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka yari kurikiranye.
Haje gutegwa ibiti bitandatu byitiriwe ibihugu bitandatu byo mu muryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko ku mugwa mukuru wa komine Nyanzarake ku ibarabara rya Nyanzarake Makamba. Buramatari w'iyo ntara yatanguje iryo higanwa. Gade ni ukuri yavuze ko iryo siganwa ku makinga ku butaka bw'u Burundi ariko imenyamenya ku gihugu ari nyabagendwa.
Ikogwa ntabwo yo gushima cyane abagitunganije na cyane cyane leta yacu y'u Burundi yemeye yuko ikogwa kibera mu gushaka cy'u Burundi nkaneze ugashaka n'ingene biyumviye yuko cyoca mu ntacu ya Makamba. Igikogwa nagiha nuko byerekana yuko mu Burundi hari amahoro kuko ibihugu biri mu karere k'ubuseruko ko icyo gikogwa hamwe mu gihugu cy'u Burundi kumakungu hose kiso cyabona yuko igihugu cy'u Burundi gifite amahoro. Kinashyekana yuko ibihugu bya Afrika y'ubuseruko bifitaniye ubumwe cyari rukundo ibyo bikora byose bikorera hamwe.
Umuterero biciye muri sport amahoro ashobora kuboneka amashobora gutsinda tano.
Biciye muri sport amahoro arakomera kuko amahoro yasanzwe ahari ntabwo aboneka asanzwe ahari kanatsinda aranatsimbataye ni gushikara gusa dushikara kuyashishigikira kugira ngo nihage baduca mu gihe ngo bayahungabanye.
Isiganwa ritari ryoroshe ku munsi ugira gatatu kuva ritangujwe kuko abasiganwa baduze mu misozi hanamye ibirometero 101 nivyo bategerezwa gukora kuva Inyanzarake gushika muri komine Bukirasazi ntara ya Gitega. Umunonotsi aturuka mu gihugu cy'u Buganda niwe yabaye uwa mbere kuri ivyo birometero 101 yakoresheje amasahane n'iminota 24. Murundi yashitse ubwa mbere yabaye uwa gatanu. Shimirimana Jean Marie yabwiye Ijwi rya Amerika ingorane Abarundi bagize.
Igwaza tubaye wabaye ko contre attaque kuko batagutwatakira kuri rukonwe kugira twinde twimara basako nuwa mbere asa niko yamaze adusize umwanya utari mutoya ariko turagerageza kugwana ko twa tumufata biratunanira. Twebwe ikintu twasaba bwa mbere tusaba ko federation yacu idufata mu maboko ikatwamiza imbere zayo kugira ngo tugire imyiteguri hagije ubwa mbere iturosa makinga hanyuma tuyo ya antrene kuko ii kompetisi baye na muhigi za gira antrene manimwe badu pachamu kwa sanduwa ziko tuwa profesionari gusatu na tunyonga makinga ti nimoto makinga mjoku nyonga
yungora ni ninayo umumenyele za umurugu siru kilagihugu waba nonotzi basigano kumakinga vuga fostende nzako agasaba retai Burundi na wandi bakunduru kino gugu sigano kumakinga kufasha kugira banonotzi baba rundi bateri mbere
kini no saba nuko leta yogerageza kudufasha ibikoresho nk'amakinga twashafite amakinga make cyane hanyuma n'ama societe yogerageza gusahiriza akadufasha kugira ngo urukino rw'amakinga rutere imbere
ngomenya ko umunonotsi w'umurundi kazi yitavye iryo higanwa kuri uno munsi ugira gatatu atarangije gusiganwa Adelphine nifasha yabujijwe n'igikomere caturutse kwisanganya yagize kuri uyu wa kabiri ashitse muri komine Nyanzarake iryo siganwa Tour du Burundi ku makinga cyatunganijwe n'ibihugu byo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro rizobananya ku ntambuko igira kane kuri uyu wa kane abasiganwa bazova muri komine Bukirasazi bagana intara Cankuzo muri komine Bukirasazi y'intara Gitega Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika
mu makuru y'imikino shampiyona y'umupira w'amaguru mu gihugu cy'Ubwongereza irakomeza mu kanya aho ikipe ya Newcastle United iza gukina na Everton, Southampton ize guhura na Leicester City, Swansea City irakina na Manchester City ikomeje kuyobora urutonde rw'agateganyo rw'iyo shampiyona, Liverpool iraza guhura na West Bromwich Albion, Manchester United iri ku mwanya wa kabiri muri iyo shampiyona iyo iraza guhura na AFC Bournemouth, hanyuma Tottenham Hotspur iraza guhura na Brighton and Hove Albion, hanyuma West Ham United ize gukina n'ikipe ya Arsenal. Kugeza kuri uyu munsi ikipe ya Manchester City nikomeje kuza kuisonga n'amanota 46. Manchester United ifite amanota 35, Chelsea nayo ifite 35, Burnley iza ku mwanya wa kane n'amanota 31, Liverpool ikaza ku mwanya wa gatanu n'amanota 30, naho Arsenal ikaza ku mwanya wa gatandatu n'amanota 29. Hagataho kandi muri ya mikino mukanya harimo harakina umukino hagati y'ikipe ya Al Jazeera na Real de Madrid, kugeza kuri uyu munota Al Jazeera ikaba ifite igitego kimwe kubusa. Ayo niyo makuru y'imikino avugwa kuri iyi saha, mukanya turabagezaho amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Huko narimbi wabwiye mbere yuko dusezeranaho reka twongeye tubibutse amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Fidel
urakoze Edi, twabwiye ko abashinga amateka batatu muri Amerika bafashe icyemezo gifite intumbero yo kuraba kugena amahoro iyo garuka mu Burundi. Abashinga amateka ni Elliot Engel, umudemokrate wo muri leta ya New York, ari mu mugwi w'inamashinga amateka ujejwe imigenderanire, umushinga amateka Randy Holtgren wo muri leta ya Illinois ari mu bayoboye umugwi ujejwe agateka ka muntu, n'umushinga amateka Karen Bass ari mu murwi ujejwe imigenderanire na karere ka Afrika ashikije icyemezo gisaba batavuga rumwe na leta mu Burundi kuva abantu n'inzira yo gukoresha ingufu n'ubwicanyi, bagasaba leta ya Burundi kubahiriza ibiringo by'umukuru w'igihugu biri mu ibwirizwa nshingiro no gusubira mu biganiro bigenewe kurondera amahoro mu ntara. Ku yindi nkuru, twabwiye ko abategetsi b'ibihugu bigizwe hanini n'abayisilamu byakoraniye uno munsi mu gisagara cya Istanbul muri Turikiya vyamirije ingingo ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yukwemera ko igisagara cya Yerusalemu ari umugwa mukuru w'igihugu cya Israel, ku iyo ngingo iciye kubiri n'amategeko mpuzamakungu. Iyo nama ibaye mu gihe hari uruhagarara mu bihugu byo mu karere ko mu buseruko bwo hagati, hamwe n'ibindi baguro bibandanya kwiyongera ku ngingo ya perezida Trump ku vyerekeye igisagara cya Yerusalemu. Inama iri kibera mu gisagara cya Istanbul iteguwe n'ishyirahamwe ry'ibihugu 57 by'abayisilamu. Ishirahamwe riharanira agateka ka muntu Amnesty International imenyesha ko ibihugu by'i Buraya biriko bifata ingingo zigenewe gutuma impunzi z'abimukira batajabuka ibahari Mediterane bavuye muri Libya. Ibyo bizotuma izo mpunzi n'abo bimukira bageramirwa muri icyo gihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje uno munsi kuwa gatatu ko zibabajwe no gutana mu mitwe kwabereye mu gihugu cya Ethiopia. Abategetsi bo muri icyo gihugu bavuga ko uko gutana mu mitwe kwahitanye abantu 18.
Shuti ni kuri ayo makuru dusorejeho ibi amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba tubashimire kuba mwaduteza amatwi dushimire ingenieri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatano hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema
na Fidene Yongabo tubifurije kugira ibihe byiza tubatumira no kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika. Thank you.